Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abayisilamu kazi benshi bavuga ko ubukene no kutiga bibadindiza.
Igihugu cyacu radiko kiri mu bihugu bya mbere bikenye, tushatse no kugira ibintu by'urudandaza, usanga n'udufaranga baronsa ari duke, kwanza n'abagabo bacu kenshi usanga badakora, n'indi ntambamyi duhura nayo n'abakenyezi b'abayisilamu benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kubera benshi batize.
Uwo ni Alain Dusabe wo mu ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu Burundi, agaragaza bimwe mu bibazo bahura nabyo. Iyo nkuru n'izindi zirimo imvura nyinshi yangiza ibintu mu burengerazuba bw'u Rwanda, turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho abantu 13 mu murenge wa Gikunda mvura wa karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu bari mu bitaro nyuma yo kugirwaho ingaruka n'ikiza cy'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa gatandatu. Imvura yanasenye inyubako z'uruganda rw'ikawa n'amazu 28 y'abaturage. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tim Stokle Mutijima.
Imvura yateje ibiza muri iyo mirenge yombi yatangiye kugwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ahagana isaa 8 z'amanywa. Kureba ubukana ibyo biza byari bifite, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yahitiye ku kigo nderabuzima cya Gikunda mvura. Aha twasanze abarwayi 11 barimo gukurikiranwa n'abaganga, mu gihe abandi babiri boherejwe ku bitaro bya Mibirizi. Benshi muri abo bajyanywe kwa muganga ni abari abakozi b'uruganda rw'ikawa Ishema rwaho muri Gikunda mvura. Uyu ni umwe mu bazanywa ku kigo nderabuzima avanywe kuri urwo ruganda.
Nkanye ndari ndi muri depo umuyaguraze twibwirana imvura isanzwe, kuko yari iri kunyura mu dutoboye twari turi ku matafari, twibwirana umuntu umuyaga usanzwe tugumamo muri depo. Naza kuza kontabure nawe atuhumuriza ati nimugumaho nta kibazo, mu mwanya umuyaga uba mwinshi. Bamwe barasohoka bajya gupfuka ikawa kuko shitingi zari ziri kuva depo, nibwo yaje gutumuka ntawamenya aho umuyaga warenganye undi, kuko umwajya umukwita ku gitara hepfo nduka murenza nk'iriya ibiti biza kutugwaho. Mu mwanya tubona depo iraguye n'amatafari aragwa.
Uretse abarwayi babiri bakomeretse bigaragara inyuma boherejwe ku bitaro, barimo umwe wajyanywe ari muri koma. Abaganga baha Gikunda mvura batubwiye ko abandi ari abagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bitewe n'icyo kiza. Murwanashyaka Jean Paul ni umuforomo aho Gikunda mvura.
Bamwe ubuzima buri kugaruka, nta kibazo batangiye kwibuka isi barimo, ariko abandi hari abagifite ikibazo n'ihungabana ariko riza mu gihe gito. Ikindi gihe ukabona abayobozima turi kubafasha ni ukubakaruma, tukabaganiriza tukamwumvisha ko ibyabaye bigomba gushira.
Tuvuye aha kwa muganga twerekeje ku ruganda, inyubako zarwo zose ziri hasi itafari kurindi, amabati yarazisakaye nayo bimwe mu bice byayo biragaragara hafi aho, ibindi nabyo byajyanywe n'umuyaga nta wamenya irengero ryabyo. Abashinzwe gukurikirana imirimo y'urwo ruganda batubwiye ko bakegeranya imibare ngo bamenye neza agaciro k'ibyangiritse, ariko toni 18 z'ikawa zo zatwawe n'umuyaga, izindi zangizwa n'iyo mvura. Ibikoresho byo mu biro nabyo nuko. Mu Ijwi rya Bwana Nkurunziza Augustin uyobora uruganda, ni igihombo kitoroshye amaso bayahanze ibigo by'ubwishingizi, ariko imirimo y'uruganda yo yabaye ihagaze hagati aho.
Ukivamo ntibyoroshye, ariko turacyanegosiya ngo turebe byasiranze uko bizaba bimeze, kuko twari dufite ubwishingizi, tubaye duhagaritse by'agateganyo tugenda duturokora n'izangiritse tureba ko hari icyo twazitunganyaho. Ariko mu bintu byo guhita dukora directe turacyategereje iminsi mikeya.
Uretse aho ku ruganda kandi, inyubako z'abaturage ha Gikunda mvura na Gitambi zasenyutse. Inzego z'ubutegetsi muri iyo mirenge yombi zatubwiye ko imiryango 62 bidafite aho gukinga umusaya, mu gihe izindi nzu hafi 100 ibisenge byazo byagiye bitwarwa igice kimwe.
Nta muntu wari uri hano, nanjye nyine mbibwirwa n'abaturanyi ntashye, bambwira ko igiti cyansenyeye none twari twaraye hanze. abonye na torero kanga mu baturanye turewe ko tubona umuntu ducumbikira
naye ni cyaye ndandi gutitira nari kurara he buna n'umuhungu wanje na waracumbitse
samazu yasenyutse gusa kuko imyaka yari ihinze ku buso bw'ubutaka bungana na hegitari zirenga 600 nayo yangiritse abaturage bakavuga ko bafite impungenge y'inzara izakurikira ibyo biza
ari imyumbati ari ibishyimbo ari insina ari ikawa byose ibiza byarabijyanye kwa dufite n'imyenda y'amabanke twiteze ko dushobora kuzishyura kwiyo misaruro uretse niyo myenda ya banke n'inzara muri rusange situzi n'ibizatworohera
uri kubona ko nsinzanagera ubwo niriyepo hose muri mirima byose byarakubise amakawa byarakubise ubu nyine nta kintu twiteze muri iyi minsi
benshi mu bagezweho n'ibyo biza bigaragara ko ari abaturage ba mikoro ya ntayo ndetse barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka Bwana Kayumba Ephrem uyobora karere ka Rusizi ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko barimo kuvugana na ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ku buryo abo baturage bagobokwa
ubufatanye na minema ubufasha bwihutirwa kugenerwa abantu bahuye n'ibiza kuriya ubu turimo turavugana na ministeri y'ibiza kugira ngo dufatanye turebe icyo twafasha bari abaturage
hari aho bigaragara yuko n'imyaka mu mirima bari barahinze yangiritse ku buryo kwitega umusaruro ari ibintu bigoranye ahangaha harakorwa iki
ubu ngubu bigikorwa kubera ko ari bwo twe tugiye gutangira sezo turajya inama n'abaturage kugira ngo aho bishoboka bashyiremo indi myaka kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'inzara
hashize icyumweru imvura nk'iyiteje ibiza mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda aho yakomerekeje abantu bagera kuri 600 amazu y'abaturage arenga 900 arasenyuka cyo kimwe n'ibyumba by'amashuri bigera kuri 15 ndetse imyaka y'abaturage mu mirima nayo yangizwa n'urubura ku buryo nta cyizere ku musaruro bagifite ni mu gihe mu kwezi gushize kwa kabiri ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi tabaza mu Rwanda iheruka gutangaza ko amezi y'itumba zarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza bikomeye hirya no hino mu gihugu Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mu Rwanda nako mumbabarire mu Burundi abagore b'abayisilamu bemeza ko ubukene no kutiga kuri benshi bituma badatera imbere Suwadu Bugoma umushakashatsi mu bijyanye n'iterambere rirambye avuga ko igice kinini igice kimwe ku ijana aribo barangije amashuri yisumbuye ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu Burundi rirasaba ko bashyigikirwa kugira ngo nabo bagire umusanzu batanga ku iterambere ry'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana uri Bujumbura
Ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi afemubu yemeza ko naho uyu mukenyezi yitanga kugira aronderera umuryango ahura n'intambamyi zitari nke mu buzima bwa minsi yose mu nama yo kurabira hamwe ibituma umukenyezi w'umuyisilamu mu Burundi adashikira iterambere rirama benshi bemeje ko ubukene no kubura ubumenyi ari intambamyi zikomeye kugira ashikira iterambere Arine dusabe umwe mu bakenyezi b'abayisilamu yavuganye n'Ijwi rya Amerika ashimikira ku bukene buri mu gihugu
Igihugu cyacu raziko kiri mu bihugu bya mbere bikenye tushase no kugira ibintu by'urudandaza usanga n'udukaranga baronsa ari duke kwanza n'abagabo bashuke usanga badakura ajya mahera baguhaye nk'ubaguhaye umutayi w'itomati w'ibihumbi ijana ajya nyine n'usanga warishemo amahera y'umwana y'ishure muri ayo mahera nyine hakabamo nayo tujya kandi ubu ibyo kurya byaradimbe cyo twe na kera ugaca usanga ajya amahera araheze n'indi ntambamyi duhura nayo n'abakenyezi b'abayisilamu benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kubera benshi batize usanga benshi kujya kwiteza imbere babikora uko nyine ingene babyumva badafite ikintu kibafasha kwiyumvira kure ajya amahera yaronse ati nombe nobe kangahe nkajya ngahe ugasanga araheze yose
kubwo watanze ikigwa ku bihanze abakenyezi b'abayisilamu mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko imyinyi kiri ndende kuko ibiharuro byerekana ko abakenyezi b'abayisilamu biga bakiri bake Suwadu Bugoma umushakashatsi mu bijanye n'iterambere rirama avuga ko amatohoza yerekana ko igice kimwe ku ijana cy'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi ari bo barangiza amashuri yisumbuye
basanze abakenyezi b'abayisilamu kazi bagifite igikorwa kinini cyane kugira ngo bashobore gukomeza ubumenyi biharuro byerekana yuko ibice 39 nibo bashoboye kujya mu ishuri hanyuma muri ibyo bice 39 hariho ibice 36 onye nibo bashoboye kugira amashuri y'intango bya bice 39 twahera ku bwa mbere igice kimwe gusa cyo cyashuye amashuri yisumbuye donc za kaminuza no kubandanya numva yuko impingi irashari ndende ibikene gukorwa n'ivyinshi kugira ngo dushobore gushikira iterambere rirama tubicishije mu bumenyi bukwiye
kiretse ivyo kwiga n'ubukene mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi bavuga ibijanye no kwikumira Hajat Shamim Muhiteka icegera c'urongo ya Femubu asaba abo bakenyezi gukorera hamwe ikindi nuko umukenyezi w'umuyisilamu atokwibagirwa agashigikirwa kugira nawe agira icyo aterera mu iterambere ry'igihugu
nuko umukenyezi w'umwisilamukazi yosohoka agakorana n'abandi kuko ubugirigiri bugira babiri yagiye hamwe n'abandi baramwungura ibyiyumviro yagiye hamwe n'abandi aramenya icyo atarazi ku kibanza yari afise ni cyiza cyane ariko arakeneye yuko ashigikiwe kukugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusuma ashigwe mu migambi yose y'iterambere ntiyibagigwe kukugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusuma uyu umukenyezi jewe nomugereranya nk'ukwezi iyo ukwezi kwatse kwakira bose n'umukenyezi iyo yiteje imbere ateza imbere umuryango wiwe agateza imbere n'igihugu
Zuena irakize umwe mu batanze inyigisho ku bakenyezi b'abayisilamu we asanga umukenyezi w'umuyisilamu yari ibagiwe mu nzego zifata ingingo uyu mukenyezi w'umuyisilamu asaba ko umukenyezi muri rusange atokumigwa ahubwo yohagwa ikibanza kibereye kandi gikwiye nawe akabona gufasha kubwira abandi bakenyezi batera imbere
cyo mashikira nganje cyo mashikira amateka akenguza amateka nikuri hamwe woronka yo numwe nkuri zo rutangaza umukenyezi w'umurundi kazi ntafatirwa nagomba no kudini ryanje baduhe kibanza kibereye nko bavyemeje ibi bice 30% baduhaye wanagomba turavye aho tugeze haba mu giharuro haba mu bwenge n'ubushobozi dufise turahaye turakirengera biyumvire yuko haba mu bafata ingingo muri kino gihugu haba abashobora gukora ikindi kindi kibereye mu gihugu turiho kandi turabishoboye
abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi bemeza ko batagira ubumenyi bukwiye basaba inyigisho kubijanye no gutunganya imigambi mito mito kugira bibesheho bagire n'ico baterera mu iterambere ry'igihugu benshi batunzwe n'urudandazwa n'imyuga mito mito ishyirahamwe ririkimwe abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi risaba leta gufata mu mugongo umwigeme w'umuyisilamu kugira yijukira amashure cyane cyane ntayarangirize mu mashure y'intango Ibujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Mu kiganiro kira cy'uyu munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana ari igitega ku murwa mukuru wa politiki w'u Burundi abagiye kuganira na bamwe mu babuze aho bashakanye bazize indwara ya sida basigaye bahitamo kubana hagati yabo
Uyu mukenyezi w'imyaka 42 twamusanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishirahamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi yiganije rya Amerika ko yabuze umugabo bari bubakanye mu nyuma na wahavamenya mu mwaka w'2000 ko yanduye umugera wa sida
yarakwaye mu nyuma turamujana kwa muganga ahavara hwera ahwereye urazi urunwarunwa kw'abantu tuzatumva bavuze ngo yishwe n'umugera hanyuma mu nyuma nanje mpapa ndagwara ngo igitonto ngwaye igitonto nshanja kwa muganga ngiye kwa muganga barampima byose bashabambira ngo ugwaye igitonto mu nyuma nakize nshanja kwipimisha nshasanga ndagwaye
twabajije uwo mukenyezi ko mu nyuma yoba yararonse uwundi mugabo bubakana yishura ati
naramurose turi kumwe
wamuronse haheze gihe kingana iki
Namurose mu 2002 niho twubakana hanyuma twubatse jewe ndavuga nti yamara dagwaye na washavuga ati naje nuko nyene dushatu bantu uko tuzinanye ko tugwaye twese
mugifatana naho mwari mwabwiranye mutarabana
twari twarabivuganye twese tutarabonana
Nubwo bubatse uwo mukenyezi amenyesha ko yagiye inama n'umugabo wiwe ko batovyara kugutinya ko vyohava bibagora kurera abo bibarutse
twafashe ingingo yo kutavyara kubera bigoye urabona urashobora kuja mu bitaro ukagwara ukabura n'umwe amugufatira urazi nko mu misozi nibyake bumvise ko gwaye bashobora no kugufatira umwana canke bakana kugwaza twe dusha twifatira ingingo ati ko twamaze kumeregwa nabi reka tubihebe zo tukakoresha agakingirizo cyo turabiheba tubanye uko
uyu mugabo w'imyaka 48 nawe nyene twahuriye mu kigo ANSS mu gisagara cha Gitega aje gutora imiti pupfahaza avuga ko yapfaka yivuye kumugera wa sida mu nyuma yongera kubakana n'umukenyezi agenda n'umugera atangura avuga umubabaro yagize amenye ko yanduye umugera wa sida
Nchihe kweri, vyarambabaje mugabo ntako nari kugira ko ntari kwiyahura ngo bikunde. Vyarambabaje ndaburuko ndavyifatamo, ariko rero kubera ico gihe nari nakiye mu bintu birebire, umukenyezi wanje nari mfise ubwa mbere arapfuye nawe nyene yapfuye kubera ariko tumenye ikimwishe, n'umwana twari twavyaranye arapfa. Nkaba rero cyangwa umukobwa agiye kwitora indwara yanje mu nyuma tutazi biri kwa biratuko chivzari vizi.
None mwenyuma na hundi mkenzi wafu ironde?
Naramu ironde nawe uvu kugezu uvu utumijache vizanga ni tuwasule kurangumwa.
Zara anse chaningi ngo mwemu ifati.
Tuwala gira gijibi ingo vishobo kanyene kugira kutura yuko tukurangumwa anabira tulabula. Nanubu tuwala yuko kujene tukuibane yuko nye.
Uvu mkenzi waronde nawe walamu hishu tule mubiati nugo tuge kuwa na jewele ironda fisiki kivazi.
Jukuri tuwahu yotuwese tusanzo tuge na nizingora ni. Uo ya jasanga mubitatu habarele tulayaga tulavuga na ingene umuntu wese icyatu nye yinjira mu bitaro hama rero numva ibyiyumviro mfise arabyakire nanye numva ibyiyumviro afise ndabyakira habatuce turibane.
Muganga Janine Ndayishimiye numuhuza bikogwa w'ikigo ANSS kiri mu gisagara cha Gitega amenyesha kabubakanye bagendana umugera wa sida bashobora kuvyara umwana akomeye iyo bavyifuza cyo kimwe n'iyumwe mu bubakanye agendana uwo mugera. Muri ico gihe basabwa gukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga babakurikirana.
Iyo harimo ugendana umugera wa sida agwaye cyane cyane yari mu yeyi umumama turabasaba yuko batunganya ivyara ryabo no kuvuga turabanza tukaraba kwico gihe bipimo byawe bimeze neza tukaraba yuko atazi ningwara bafite muri ico kiringo kugira ngo kongereza amahigwe yuko umwana azovuka akomeye. Rero iyo umuvyeyi ari ku muti akaba imigara yagabanutse cyane arashobora kuvyara neza umwana kandi agasanga arakomeye kuko abakinguye muri ugo ruhara mu gusamwa kandi mu kwibaruka kuba bari ku miti naho nyina hariho inyifato nziza iriho mu kwibarusa ababyeyi bagendana umugera wa sida eka no mukonsa kubera bariko barafata imiti nanyine turamuhimiriza gufata imiti neza kugira ngo ntashobore kwanduza umwana we.
Iyo ibipimo bimeze neza biba bimeze gute?
Ni ukuvuga hari igipimo kipima urugero rw'umugera mu maraso ariyo charge virale haragera igihe novuga mu maraso mashini itabibona mu gifaransa bavuga ngo bibiri indetectable ni ukuvuga ko iyo migera itabi kigaragara mu maraso atembera mugabo novuga ko mudusaho mu mubiri umugero buriyo bisigura yuko kwanduza bigabanuka cyane iyo ico gipimo cerekanye ko umugera ari muke cyane mu mubiri.
Uwo muganga hanura abagendana umugera wa sida bifuza kubaka kwitura abaganga kugira ngo babahe impanuro zijanye n'ingene bo kwifata mu kurondera bo bubakana no mu kubaho kwabo. Jean Claude Nshimirimana, Igitega, Ijwi ry'Amerika.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cy'akabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho tuko turabira hamwe ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mukenyezi turi kumwe uno munsi muri kano kanya akaba ari Natasha Kashirahamwe. Natasha mwaramutse.
Mwaramutse Jean.
Sangwe kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Turiko turaganira rero bijanye n'ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mugabo kumbure harabatazi Natasha Kashirahamwe yavukiye hehe mu mwaka uwe?
Jeho navukiye Ibujumbura mu Ngagara igihumbi n'amajenda na 1980.
Watangiye kugendesha imodoka ryari neza na neza?
Je natangiye kugendesha imodoka kera banyigishije imodoka muhira mu muryango kuko navutse mu bahungu batatu nanje n'umukobwa umwe hama n'umubyeyi wanje yanyigishije kandi ndumva ko umwuga nawukunze kuko ntiyaraba ngo navutse mu bahungu gusa twese yadufata co kimwe kandi yakora mu mahanga akamadutwara mu mahanga tukaja kuzana imiduga nawe hama tukabandanye nyene ndumva ko ndyohewe gushwambarira ati uzobandanya ufasha naho ntazoba nkiriho uzomfasha akazi kandi ndabona kubishoboye.
Ni umwuga rero warahuye ku muvyeyi?
Ego cyane.
Umunsi wa mbere uja kuri vora ari kuranyonga imodoka wiyumvise gute hari ikintu utazibagiye?
Sinzopfa ndabyibagiye kuko umubyeyi wanjye arambara ati ntimukagaye akazi mubonye kuko akazi ntubuzi ejo ingene uzobaho kuko mugaya akazi ni bibi cyane hama nanje umunsi yanyigisha ati ifoko wiga imodoka kuko ejo urashobora kugwa umugabo arashaka kugwara ugasanga nawe urashoboye gutwara imodoka ukamufasha nanje cyane numva ndabishoboye kandi nawize kuko nayo ndabimva ndabishaka kuwiga nace ndawiga binyarukiye cyane gose.
Kuntu bigeze ugira ikintu cy'ubwoba nk'umugore uri kwivora inyuma yawe bapfuza amasoni wazi bibarabara ibintu nka benivi?
Oya nta n'umunsi n'umwe kuko narafashe umwanya wanjye wo kuwiga kandi imisi ya mbere nivyo uragira ubwoba gatoya mugabo uyumvira uti ikintu ugishaka imisi yose urakimenya kandi ukimenya byihuta hama nanje nawe igituma mvuga nti vyanyarukiye nawe ize deja imisi indwi zibiri gusa kandi kanda umenya ningoga na ningoga kuko nayo mva ndabishaka kandi numva mbona ko byoroshe kuri jewe
uramaze kugonga kenshi
oya oya ahubwo je baramaze no kungonga aho
bakugonze umugore ngo bamugonze ubwo babuye byinshi cyane mibaraba
ivyo nivyo bavuga kuko abantu ntumeze co kimwe mugabo kuri jewe jama ntibirigira bishikira
umaze rero gutorana neneho uwo mwuga hara wagiye urangura uwo mwuga ukora akazi k'ubushoferi nyene neza neza mu mashirahamwe cyangwa ahandi ha
ego cyane narakoze mu mashirahamwe cyane cyane nahereye muhiri wacu no banyigishije uwo mwuga hama ndakora mu magaraje ndasubira ndakora muri Sojas Atom none nakoze umwaka n'inusu hama ndasubira ndakora muri Binube ndakora imyaka ine none ndi inkora uwo mwuga nyene ndasubira ndakora no ngaha muri research no muri JZ nakoze imyaka itatu kandi ndumva yuko umwuga ndawukunda kandi ndawukora n'umutima wanje wose
ko gukora za stagia gutora ibintu by'ibikamyo kunyonga imiduga uwo mwuga w'ubushoferi subushira soni ku mukenyezi
oya n'ukuri ivyo ni by'abantu biyumvira hama nibaze ko umwuga wari wose twese kandi ico na ukunde nabonye ko abafasoni natwe turashoboye kandi ndabona yuko ko umwuga ndawukora nimba wari usanzwe ufise ubwo bushira soni nibaza yuko aba ariyo kamere yemereka iwawe nibaza yuko akazi twese niba tugakora yaba tugakorana nabo bagabo ariko hariho kubahana hariho no gukora akazi ivyo ntibijyanye na gato
abagore bavugwa mu bantu basanzwe bateba kuvyuka cyanke bacegwa mwebwe ukora akazi k'ubushoferi ntukereza abantu
oya ntanaga toye ivyo nivyo jewe ndazi yuko nimba mfise rendezvous programme gukazi nziko ntegezwa gutonda saa moya na nusu ndiha umwanya wanje kandi manziko ntegezwa kuvyuka ntegura abana bakaja ku shuri urumva nanje mba nategeze urumva mba nanje niteguye kugira ngo sincegwe sincereze n'abana kandi nkavuga nti ka kazi kagaburiye umuryango wanje ntegezwa kuzinduka ahubwo nkaja kugakora ahubwo hakiri kare cyane ego
hari ikintu utazibagira muri Sojas
Sojas Atom sishobora kuyibagira kuko yarangirishije na formation y'ikamyo hama kandi narabishimye cyane kuko numvise ari umwuga ahubwo uryoshe cyane kuko nasanze ubwo nace numva niyumvamo cyane kuko nabonye ko nanjye nshoboye kumbe ndavuga nti nanjye ndashobora gutwara ikamyo nk'abagabo ko twahora tumenyera ari abagabo batwara amakamyo ariko nace numva ndonse experience ikomeye
hariya muri Binibe na ho mwishirahamwe mpuzamakungu hari ikintu uvuga uti nakuyeyo cyanke nabonyeyo kitazomba ku mutima
naharya narakunze cyane muri Binibe kuko nakoze deja imyaka ine hama narakuyeyo inshuti y'abagenzi hama baramfashe neza ndabona yuko nakorana byose twakorana n'abagabo benshi hama kandi tukabona ko batigeze badukumira mu kutugirisha ibibazo hama twatwarana nage ma bus maremare kandi tukabona yuko ari ibintu byoroshe cyane naho abantu batavyumva baca babona ati y'abadamu bakoze mu mashirahamwe ati ngira baba bagenda n'abagabo bahajya mugabo no kwihenda cyane gose kuko baradukoresha ibibazo mu bandi twakora abaza no kudukoresha ibibazo bava hanze hama ugasanga turakoze kandi tugasanga tuko dukoreye imiryango yacu
umukenyezi niwe mawe niwe mezo niwe rukundo mahoro yanje umukenyezi mbumajambere ni ishiga n'inkizo n'umuheto aranura umucanje
muri ko murahiganwa n'abagabo ntihashobora kuba akarenganya abagabo bagaca barenganywa mwebwe kubera mwaje guhigana
oya nta na gato n'ukuri kuko deja twakoze twinjiye turi abantu 13 hama kandi abafaso nitwari batandatu urumva nitwari benshi urumva ko abagabo baguma ari benshi nivyo abantu nivyo abantu baca biyumvira bitari byo mugabo sivyo nokuri
wahavuye uje gukorana muri JZ naho urafise akantu mu gutiho nabonye iki niki niki
ego cyane nakoze cyane cyane kuko na twari affecté ruguru twaduga kwa Mungu tukagaruka kwa gatano deja ufise umuryango abana n'ibyari byoroshye ariko narabishimye kuko ni experience umuntu acabona yuko natwe dushoboye twabona arabagabo bama ariko araje gukorera ruguru ntitubitahure mugabo je naravyakiriye kuko navuga nti ndiko nkore umuryango wanje kandi nkavyumvikana nabo tubana hama nkumva yuko nakazi twakora ndazi ko katari korosha kuko yari ibintu bijanye n'amatongo ya leta ariko narumvise mbaye satisfied kuko hariyo byinshi ntarinzi kujya twamata uko turumva ngo abantu ruguru baratwagwa n'amatongo canke bariko barimira amatongo ya leta tutabizi ariko narasanze ndabitahuye cyane ahubwo nkaca vuga nti finalement ni vyiza cyane ko natwa badamu tuja kuri terrain tugakorera amashirahamwe
imigenderanire y'abashoferi n'abakoresha babo iyo uri umukenyezi w'umushoferi yagiye ibonekeza gute
John ndabifata neza kuko ndabona ko twarubashwe none umunsi je ndabona twubashwe kandi baradufata neza hama ego hariyo nivyo ndazi ko kenshi ni haburu tugorane ducamo rimwe na rimwe ariko ndabona vraiment badutahura kandi ndabona dukorana neza
imyaka yose umaze ugene ukora umwuga wo kugenesha imodoka ingana gute
ni imyaka 12
muri iyo myaka yose uri kurangura uwo mwuga ivyo byose ntiyabuze intambamye wabonye ishobora kubangamira umukenyezi muri uwo mwuga wo kugendesha imodoka
ego ibibazo ntibibura cane cane iyo umukenyezi yibungenze cane cane ari mu kazi utusanga batamwongera nka contrat cyangwa ugasanga niyo umukenyezi agiye gusaba akazi ugasanga baca bitwaza ati uyu kwaje ari jeune canke ariko arakura akiri mu bigero nyene byo kwibaruka niki usanga baca bamwirukana canke ugasanga ntibanaha akazi kenshi ego
twovuga rero ko akazi muri uwo mwuga wo kugendesha imodoka katorohereza ubuzima bw'umukenyezi
ego rimwe na rimwe urumva ko hariho ivyo bibazo biba bihari mugabo n'ubu urabona yuko baragerageza ntibarabimenyera neza ariko ndabona yuko biriko biraza pole pole nko muri soje urabona ko bakoresheje abakozi cyane ari no muri binib bijanye na cya gihe watwara ishirahamwe binib nyene genre niho ubona yuko batanguye kwinjiza nyene abakenyezi bakabereka yuko nabo bashoboye
uraze mashirahamwe atwagwa n'abagabo n'amashirahamwe atwagwa n'abagore ni hehe buroheko
cyo mbona hose biriko biraza no kuri ubwa mbere nabone menga kora kenshi usanga abagore bakengerana mugabo je mbona uyi biriko biragenda neza mbona menga barabone ko bashaka kuduteza imbere natwe ugasanga twese ubasike bimeze neza nta kibazo
hari ingingo zimwe zimwe nk'iy'umubyeyi yonsa bamuha amasaha yo kubanza konsa umwana cyangwa agira ibyo ku mushoferi birakora
yego no biracakora nivyo ugasanga umukinyeza atonda saa 3 hama bagasubira kamworohereza gata saa 9 je mbona bikimeze neza nisaba baratwemerera
akadini gatagapfa
oya no kure ntigapfa kuko usanga no kubonye bibaye byinshi ufite akazi kenshi ukabona nko kuwa gatandatu uravuga utereka nze nirihe y'amasaha ugaca ugenda ukongera ugaheraheza neza akazi neza kugira ngo umunsi wa mbere utangure atacononekaye kuri yandwe
abakenyezi bakibona ko umwuga wo kugendesha imodoka ari uwo bagabo hari icyo babwiye
oya nukuri ahubwo jewe ndababwira nti ndifuze ko abadamu ahubwo toba benshi bakamenye ko nabo bashoboye bakamenye ko bashoboye boza baradepoza kenshi usanga ariyo nk'abadamu bambona bakambaza mbe wewe wabigenjeje gute nkababwira ntoya nawe urashoboye gerageza nawe we ugire experience ugende usabe stage ahantu bakwigisha imodoka ama nawe urondere permis ukabona nyene kwa vyifuza mugabo kenshi ugasanga aravuze ati mbega nje kwigiye imodoka nta modoka ngira mugabo ifuko abantu bamenye ko nabo bashoboye
mbega Natasha afise umuryango nganiki
jewe mfise abana babiri ndubatse ubu nkora muri search bimeze neza vraiment ndashima n'ukuri
abana banganiki
mukuru afise imyaka 13 wundi afise imyaka 9 bose nabahungu kandi ndabona bakunda n'umwuga wanje cyane barifuza no kuzokora niko baguma bambarira
Natasha kashira hamwe mu buzima ukunda iki
Chewe, ndakunda abantu ndakunda kuryoherwa
urakoze cyane Natasha kashira hamwe ndagushimire kuba witaje kwanye burunga
urakoze cyane Jean Niyonzima
shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
murakoze mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Edirwa